VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanye kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwirewe neza nshuti mwese turi kumwe. Kuri uyu mugoroba w'umunsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2016 hano i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu.
Twatugiye kuri Kurudaper twumvise yuko Desire Uwamahoro ko yarengutse twamaze nk'amasaha nka arenga 3 turi ko turasambishwa.
Uwo ni Leo Masengo ayoboye vyimfata kibanze Radio Bonesha FM avuga kwifata ryawe na mugenzi we ku nkuru bariko baragerageza gukora. Ni nkuru tubashikiriza mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Abanyagihugu batashimishijwe n'intsinzi ya Donald Trump babandanye kugira imyerekano mu bisagara bitandukanye vya Amerika. Muri Turkey ubutegetsi bubandanye gufata abantu bagirizwa ibikorwa by'iterabwoba inyuma ya coup d'etat yateshejwe. Muri Ghana himirije amatora y'umukuru w'igihugu, naho muri iki gihe ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi cyane. Ayo makuru n'ayandi yavugwa mu hirya no hino ku isi n'ayavugwa muri Afrika turayabashikiriza mu kanya, mutugume hafi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tuyahere hano muri Amerika. Abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva i New York gushika California baraye basubiriye kwiragira amayira y'ibisagara bikomakomeye byo hano muri Amerika ku munsi ugira gatatu mu myerekano y'umubabaro bafise kubera itorwa rya Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agira 45. Iyo myerekano yarayibaye mu gisagara cya Portland kiri muri Leta ya Oregon, mu gisagara cha Chicago ni New York. Mu bindi bisagara biri hagati na hagati ya Amerika navyo nyene vyararanzwemwo n'imyerekano, ariko yo igizwe n'abantu bake bangana nko ku majana jana bagiye baraja hamwe mu tugwi inyuma yaho bamenye neza na neza ko Trump yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Mu ijoro ry'ejo kuwa kane, Trump yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter abwira abari mu myerekano ati: duhejeje kugira amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku mugaragaro kandi akagenda neza, yamara abantu babihemberwa n'abakokejwe n'ibimenyesha makuru bariko baragira imyerekano, ati nakarenganyo. Handi naho Leta ya Turkey kuri uno munsi wa gatatu yafashe umuyobozi mukuru wa kanama kayobora ikinyamakuru cy'abatavuga rumwe na leta citwa Daily Cumhuriyet, aho ni nyuma yaho bahagaritse abakozi 9 bico kinyamakuru mu ndwi iheze. Ico kinyamakuru Cumhuriyet kimaze igihe kigwanya umugambwe w'ubutungane n'iterambere AKP ari nawe Perezida Recep Tayyip Erdogan aturukamwo, catangaje ko igipolisi cahagaritse uwitwa Akin Atalay ku kibuga c'indege ci Istanbul avuye mu Budagi uno munsi. Atalye yahagaritswe ku kibuga c'indege umwanya utari muto acashigwa mu muduga w'igipolisi atwagwa ku biro bikuru bijejwe umutekano. Ikinyamakuru Cumhuriyet kivuga kandi ko yahagaritswe ku matohoza y'ibikorwa by'iterabwoba. Igihugu ca Turkey kimaze guhagarika ivyagateganyo abategetsi n'abayobozi barenga ibihumbi 110, muri bo harimwo abasirikare, abacamanza, abigisha, abamenyesha makuru kumwe n'ifatwa ry'abandi ibihumbi 35 kuva habaye coup d'etat yateshejwe mu kwezi kw'indwi uyu mwaka. Leta itunga urutoki ku munyeturkiya Fethullah Gulen aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yari nyuma y'iyo coup d'etat. Abagonya Perezida Erdogan bamwagiriza kuba yitwaza iyo coup d'etat yateshejwe mu gucinyiza abatavuga rumwe nawe. Amakuru y'iradijwi rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Igihugu cya Ghana mu burengero bwa Afrika citeguriye kujya mu matora y'umukuru w'igihugu n'ay'inama nshingamateka muri uku kwezi kuza. Muri iki gihe igihugu cya Ghana kirangwa n'idugwa ry'ibiciro ku bidandazwa, amadeni menshi leta ifise, kimwe n'ubukene bw'umuyagankuba igihugu kandi cimirije amatora. abanyagihugu nka Amertorgo Maximus yigisha ibijanye no gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu ishirahamwe Pop Out avuga ati nta mafaranga ari mu gihugu amashirahamwe agenda yugara abantu barabuze ubuzi. Amertorgo akongera akavuga ati bama bashira imbere ibitigiri by'amashure n'amabarabara bamaze kubaka atari ko dukeneye ibirutaho. Umugwiza tunga Hilda Harrison akora ibijanye no kunonora imitsi y'abantu we yavuye murantunga yugaza ishirahamwe giyiwe muri uyu mwaka kubera ibibazo by'ubutunzi. Ati ku itariki y'indwi mu kwezi kuza ngiye kuzotora ihinduka muri iki gihugu. NPP umugambwe ukomeye utavuga rumwe na leta ya Ghana uvuga ko uzotunganya ibibazo biri mu butunzi bw'igihugu. Yamara umugambwe uri ku butegetsi The National Democratic Congress uvuga ko ibikogwa waranguye ari byinshi ugakoresha icivugo kivuga giti duteza imbere ubuzima bw'abantu. Muri kumwumviriza radio ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 nibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radio@gmail.com. Kuri Facebook no kuri Twitter niho turi kuri VOA Radio yacu. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.voa.com. Amakuru we mu biyaga binini, umuyobozi w'imfata kibanza wa radio Bonesha FM n'umuhinga w'ivyuma w'iyo radio bafashwe n'iperereza kuri uyu wa gatanu imbere yuko barekugwa. Bafashwe bariko bakora inkuru y'intwazagabo y'umupolisi yari yarengutse mu butungane. Ibindi kuri inkuru Eloge Willy Kaneza.
Leo Masenga yoboye ivyimfata kibanza radio Bonesha FM na Innocent Muryanga sanswe ari umuhinga w'ivyuma kuri radio nyene bahagaritswe bari kuri parki kukira sentare isubiramo imanza ya Bujumbura hari ngiye cy'isaha 5 z'agatondo aho bafatwa bari baroye gukora inkuru kwirengutswa y'intwazangabo mu gipolisi yitwa Desire Uwamahoro yaho atwara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Leo Masenga yatwiganira uko bafashwe.
Twatugiye kuri Kurudapere twumvise yuko Desire Uwamahoro ko yarengutse turavuga tuti iyi ni inkuru ikomeye havuzwe ku bintu byinshi abantu bakatanga inkuru zitandukanye twebwe turavuga tuti reka tuhishikire turondere iyo nkuru y'imvaho tukihashika rero turiko turabaza abantu bari bahari turagenda tugira tuduge abapolisi baratubwira bati ntimwinjira kuva mu gitondo batubwiye ko atawundi muntu n'umwe bakira umukenyezi wa Desire Uwamahoro tuce turamubaza tuti nitwaye tuzi nuko ari umukenyezi wiye ariko twabajije umukenyezi ati mbega twabona umukenyezi wa Desire Uwamahoro ca turaba nabi hama ca tubwira ati mbega ngo genda mwandike ngo bijya mwanditse yuko ngo ari muri koma none ngo mbega je ndi muri koma ngo noshobora gutanga makuru gute mukanya tuzatubona abwiye abapolisi tuca tubona abapolisi bashavuye utabona wo bashavuriye baraza barazunguruka bavuga bati ninde ngo ninde ngo ariko ararondera ngo umufasoni wa Desire Uwamahoro tutini twebwe abapolisi mukanya baba baje baduka takome note baturiza kamyonete batubwira tujyame munsi y'intebe duca turajyama duca turagenda muri documentation
bo mpuko ari babiri babajijwa hanini ku migenderanire bafitaniye n'amaradi yakorera hanze y'igihugu agizwe n'abamenyesha makuru bahunze nyuma yigerageza ryo guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015
batubaza ko dufise uburenganzira bwo gukora turabwira yuko tudakora nk'iradi ariko dukora kuri site kandi n'urwego rw'igihugu rujeje kumenyesha makuru rubizi baratubaza ibindi bibazo cyane cyane bijanye n'amaradiyo y'inzamba amaradiyo yahumura mbere nibatubaza bemeza ngo wewe ni wewe utanga inkuru mu nzamba muri humo turababwira tuti twiri ntavyo dutanga baratubaza yuko bagiye kubandanya batohoza niyo vyabonagaragara ibihano bizofatwa muzovyemera tuti tuzovyemera hama twamaze nk'amasaha arenga atatu turi ko turasambishwa barandika turasinya niho twaza tubona rero umukuru w'iperereza araza hama aratubaza nawe nyene ati mwe murakorana n'inzamba ni nahumo tutayatwe ntidukorana tugira twinjire mu kasho niho yacavuga ngo ntacu bareke ngo bagende mugabo ngo ntibiheze ati tuzubandanya amatohoza
umenyesha makuru masenga avuga ko atarota cika intege agashimira urwego SNS rucungera ingene imenyesha makuru bikora kutwigorora rugira
biragaragara yuko akazi kumumenyesha makuru muri bino bihe atari akazi koroshe cyane gose na cyane cyane nkuko babitwibwiriye ati rega hari amakuru muri mushobora kurondera naye andi mworeka guhira kimu yarondera gucika intege nibaza yuko ari ivyo dutegerezwa kugwanya nubwo ibihe atari vyiza cyane gose ari bihe bitoroshe kubamenyesha makuru ariko nibaza n'ukuri ntivyoroshe ariko nukuhagarara natwe bwerega n'umwuga umwuga nushobora kuwuheba uko onye nubwo biba bigoye ico nashimba nuko ugwego SNS nago nyene ruri kurira intambwe mu bijanye no gukingira abamenyesha makuru no kubafasha kugira ngo bashobore kuronka inkuru nukumenya yuko bategezwa gutanya inkuru bakamenya ingene bayitanga ivyo vyo kunyegeza inkuru ni bo ma bihuha ibihuha navyo nta na kimwe bifasha mu gihugu nta na kimwe bifasha abanyagihugu nta na kimwe bifasha igihugu
ihagarikwa nifungwa rya Desire Uwamahoro harahezi ndwe zibiri rinugwa nugwa ariko rwa burwego rw'iperereza canke igipolisi nta numwe yari bwiye mangwe ko yafashwe ico bikora yaciye asubizwa mu mabanga yiwe inyuma y'imisi zashikindwe Desire Uwamahoro yafashwe ku itariki ya 29 kwezi kw'icumi uyu mwaka yagizwe gukorana n'umugwi w'abasuma babateka mutwe mu kwiye umugwiza atunga aturuka mu gihugu ca Siria bivugwa ko bamuhenze ko afite inzahabu zituruka mu gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo zigapakirirwa Bujumbura amakuru ava mu gipolisi avuga ko uwo mugwiza atunga yari yahaye Desire Uwamahoro naho bakorana imiliyoni zirenga 150 z'amadolari y'abanyamerika ayo makuru nyene yemeza ko iyo ntwaza ngabo mu gipolisi yajanye gufungirwa mu ibohero rikuru ry'ibubanza mu burengero bw'u Burundi aheje kumvirizwa n'umushikiriza amanza ku mugoroba wa kuri uyu wa gatanu Eloge Uri Kaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
urakoze Eloge Uri Kaneza tukubitire mu Rwanda umucamanza muri sentare nkuru y'u Rwanda yunguruje urubanza rwa Havyarimana Jean aburanamwe n'ubutungane ku vyaha vya genocide uyahoze ari president w'umugambwe MRND mucahoze ari prefecture y'igisagara ca Kigali yasabye umucamanza gutesha agaciro bimwe mu vyashikirijwe na bamwe mu bamwagiriza ivyaha ariko bataraboneka muri sentare ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiri ubusa ikigare mu Rwanda
Bgaru bugira gatatu rukiko rutumijeho mutanga bo hamya ubushinja cyahuzwe kwizina rya Vincent Barushimana bakunze kwita gasongo kuza gushinja Habyarimana Jean ibyaha bya genocide uyu bigaragara mu kirego cy'ubushinja cyaha ko yashinje Habyarimana ibyaha bya genocide akekwaho ko yakoreye ku muhimu bwo yari president w'ishyaka MRND mu cyahoze ari prefecture y'umujyi wa Kigali icyakora bigaragara ko impande zombi ziburana zisa nizahize gasongo zikamubura Gusa zikemeranya kwa kora ibyo gusukura mapine y'imodoka inyabugogo mu mujyi wa Kigali. Uwo bitiranije nawe yageze mu rukiko atsemba ko nta na hamwe azuzihabyara Imana Jean. Vincent Sengiyumva uvuka mu murenge wa Jere nawe avuga ko akora ibyo gutunganya mapine y'imodoka mu mujyi wa Kigali kandi ko arakaza amazi imyaka isaga 20. Mbarushimana bahimba gasongo umuryango habyara Imana nawe ubwe bemeza ko mbere ya genocide yotsaga inyama ku muhima korere Edouard Mbera bahizi. Yagombye kubashinja Habyarimana imbona nkubone mu rukiko we nundi witwa Nyirimpundu rukiko ruvuga ko arwariye mu bitaro bya gisirikare Kanombe kuburyo bitashoboka kwaza mu rukiko Senge yumva yemeye ko Nyirimpundu urwariye Kanombe ari ukuriye koperative yabo mu mapine ariko akomeza gushimangira ko ntaho azimba Rushimana Elias Gasongo Ibyo nsenge yumva yabwiye urukiko ariko Habyarimana siko abibona uregwa yabwiye umucamanza ko hari icyo yise guhishirana Kuko nwa mutanzeho ubuhamya akora mu mapine bityo ko nta kuntu nsenge yumva yabatamuzuretse ko banze ko yaza gusubiramo ibyo yamushinje yasabye urukiko ko kuva umutanga buhamya wagombye kumushinja buze ubuhamya bwe bwateshwa agaciro kuko butera gushidikanya ko kumenya ukuri kwabwo ubushinja cyaha bwabwiye umucamanza ko ubuhamya bwamushyikirije bushinja Habyarimana busobanutse kandi ko bugifite agaciro kabwo ubushinja cyaha bwavuze ko kuburegwa ashimangira ko ubuhamya bwuje gushidikanya ari uburyo yahisemo bwo kwiregura buhunga bwavuze ko nta bundi buhamya urukiko rufite kuri abo batanga buhamya busaba umucamanza kuzabushingira hacu rubanza uregwa ariko yakomeje kugaragaza igisa n'impungenge zikomeye kuri uyu mutanga buhamya gasongo ukomeje kubura arakeka ko ubushinja cyaha bwacuze ubu buhamya bugamije kumuzirikaho ibyaha kuko bigaragara ko bwabajije uyu mutanga buhamya ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2014 uregwa amaze imyaka ikabakaba 20 afunzwe binyuranije n'amategeko arabifata nkaho mbere yaho bwari bugishakisha ibyo umushinja bwarabibuze ubushinja cyaha bwabwira ukiko ko ubuhamya bushinja uregwa atari ubuhimbano kuko no mu batanga buhamya bo mushinjura hari bimwe bagiye bahurizaho n'ibyo abamushinja bwikomye bamwe mu batanga buhamya bashinjura ko barangwa n'amarangamutima afatiye ku bucuti kuburyo babaye bazi ukuri ku kiburanwa batapfa kukigaragaza. Ingingo iri mu maboko y'umucamanza kuzayisuzuma. Ubushinjacyaha burega Habyarimana ko yagize uruhare mu gutoza interahamwe gisirikare no kuzitegura kuzakora genocide. Urukiko rwabajije niba koko baratojwe gisirikare banabwirwa ko bazakora genocide. Ubushinjacyaha bwasubije ko interahamwe zabwirwaga ko zizahangana n'umwanzi w'imbere mu gihugu, kandi ko mu magambo yabwo umwanzi w'icyo gihe yari umututsi. Hari igice kimbwirwa ruhame gishinja Habyarimana ko yayivugiye Nyamirambo. Kirimo amagambo ko kugira ngo abahutu baryo mureti bagombaga kubanza kumena amagi. Urukiko rwabajije ubushinja cyahaho bushingira busobanura ko yavugaga ko byari kubanza kurimbura abatutsi ngo abahutu bagumane ubutegetsi. Bwavuze ko yari imvugo yuje amarenga. Bwayigereranije n'indirimbo z'umuhanzi wabaye icyamamare Bikinda aho yagiraga ati mbwira bumva. Ibi bisobanura ari ku rukiko ruvuga ko bisa n'ibyatanzwe n'umunyamakuru wanditse inkuru y'icyo gihe kuruta uko byakwitirirwa nyiri ukuvuga ijambo, cyane ko ubushinjacyaha butarigaragaza uko ryakabaye ngo ribashe gukuraho urujijo. Habyarimana yemereye urukiko ko igihe yari perezida wa MRND muri prefegitura y'umujyi wa Kigali yari umuntu ukomeye inzego z'umutekano zashoboraga kumwumvira ku buryo yahishiwe mu rugo abatutsi. Gusa ngo yaje gukomwa mu nkokora n'icyo yisubukana bw'intambara hitamo guhungana bava mu mujyi wa Kigali. Ubushinjacyaha burega Habyarimana Jean ibyaha bitatu: kugenzura no kuyobora ibikorwa bya genocide mu cyahoze ari prefegitura y'umujyi wa Kigali, kurema umutwe w'abagizi ba nabi n'ubufatanyacyaha mu gutegura genocide. N'ibyaha bumurega ko yabikoze hagati ya 1994. Ibi byaha byose arabihakana akavuga ko yafunzwe imyaka 20 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo yemejwe n'umucamanza wa mbere, ariko yongeraho ko Habyarimana yari akurikiranyweho ibyaha by'ubugome. Iburanisha rizakomeza ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Makuru y'iradijwe rya Amerika arabandanya. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Abarundi baba mu bihugu bitandukanye by'Iburaya kuri wa gatanu bazindutse gukora imyerekano imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI iri Ilahe mu gihugu cya Hollande, aho basaba ubutungane ku byaha bita iby'agahomerabunwa bikogwa mu Burundi. Umushingantahe Libera ntakibashira kandi Murantunga yigisha muri kaminuza mu Bubiligi, ari mu bakoze ugo rugendo mu Buholande. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Nininahazwe, yatanguye amubwira ko mu byabazindukanye hari no gusaba amakungu kudakura amaso ku Burundi.
Igikuru twagomba gusaba amakungu na cyane cyane CPI ni uko batokwibagira Burundi n'abarundi bishwe ariko ari yicwa, abarundi banyurujwe tutazi iyo bari, abarundi bakoreye ibyaha bidashoboka ibyamfura mbi ku bigeme cyangwa ku bakenyezi. Ayo mabi yose yakozwe yuko ubutungane mpuzamakungu buserukirwa na CPI bwokora, kuko mu Burundi ata butungane buriho ku bwananiwe, kandi ko atamizero ko ejo ubutegetsi buriho ushobora gufata abakoze ayo mabi. Ari ugushimira n'amakungu ingene yitaho Burundi, ingene afasha Burundi muri izi ngorane turimwo, abo bose bafashije mu gufata ibihano kugira bagondoze ubutegetsi bw'Ubujumbura kugira bushobore kuja mu biganiro.
Ego mbega mwangana gute abazindukiye ngaho onye hakorera sentare mpanabyaha mpuzamakungu lai?
Twari benshi cyane rwose bavuye mu mihingo yose ya Buraya, bavuye muri za Suede, mu Faransa, mu Bwongereza, mu Bubiligi, aho muri Holland, twashika hafi 300.
Hari ico miteze kizova muri iyo myerekano na rijya Burundi ruri mu birego vyanyu butakiri muri iyo sentare mpanabyaha yirahe?
Neza cyane rwose, kuko hariho intumwa zagiye kubonana n'abakozi muri CPI nka Maitre Menge. Twari kumwe batanze ivyegeranyo byose bishoboka bandeka mu kugira murundi wese afise ibirego kwiyo bishikiriza bari ko akurikana ico kibazo cha CPI. Turizeye rero yuko uyo mubonano uzoshika ku kintu, turizeye yuko izo enquête préliminaire zatanguye zobandanya no kwita yuko abakoze amavi arengeye bazokurikiranwa, kuko murabizi neza amategeko yuko avuga yuko Uburundi naho gasaze kuvamwo iyo ngingo izoja mu ngiro mu mwaka. Umwanya bakwiye rero yuko ubutungane buzokora ibyo bishobora byose kugira ababisha bose bakoze ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu bahanwa.
Professeur Libera Nibashira kandi ni imyerekano mukoze mu gihe no kuyindi mice y'isi nko ngahi Washington DC hari itegekanije kuri wa gatanu ku mugoroba, byifashe gute mu Burundi muri uno mwanya? Nta kirahinduka kuva kwaze kwa gatanu ku mwaka w'2015 hatunganywa imyerekano ishusha nk'iyo mwazindukiye mwirahe?
Nta kintu cyahindutse mu Burundi. Icyahindutse cyonyine nuko abicwa, abanyuruzwa, batotezwa takibamenya kubera atamafoto agifatwa. Murazi neza yuko ubutegetsi bw'Ibujumbura butera imikwabu bukaka abanyagihugu amatelefone amabi yose aba aba mu kinyegero, nayo ubwicanyi itotezwa guhagarika abantu kubanyuruza birabandanya. Bije kumva yuko directeur adjoint wa Radio Bonesha aje gufatwa,
havuye arekugwa
n'abamurekuye, hariho benshi barekuwe mu nyuma gasuraga bagafatwa. Yangendo mbi bwabo bisha kwica abantu, guhagarika abantu kubanyuruza irabandanya. Nta kintu na kimwe cyahindutse, nacyo gituma tuzobandanya imyerekano, nacyo gituma tuzokora ibyo dushoboye kose kugira twame hafi y'Abarundi bariko baratotezwa bariko baragirwa nabi.
Professeur Libera Nibashira kandi murakoze cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane rwose namwe kubona mwaterakamo.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Rwanda bwifatanyije na Access Bank, banki yigenga mu Rwanda, batanguye isekeza ryo gusobanurira abagore ibijyanye na kanseri y'ibere ndetse no gupima ababishaka ku buntu. Ni igikorwa citabiriwe n'abagore batari bake baturutse mu gisagara cya Kigali ndetse no mu karere ko hafi yaho. Inkuru ya Assumpta Kaboyi.
Dr. Winkindi François ukuresha medishinzwe kurwanya indwara ya kanseri muri Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda avuga ko kanseri yibereza mu zambere zihitana umubare munini w'abagore. Uyu muganga avuga ko iyi kanseri abayirwaye akenshi bahitana batarigeze bamenya ko bayifite, ku buryo abenshi baza kwa muganga igihe cyararenze ndetse no kubavura ngo bakire bikaba biba bitagishobotse. Dr. Winkindi François ukuriye agashami gashinzwe kuvura indwara ya kanseri mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC asobanura ibyo abagore bagomba kumenya kugira ngo birinde indwara.
Ibimenyetso bya kanseri y'ibere akenshi tuba tuvuga ko wenda kubona akabyimba cyangwa ikijimba cyaje mu ibere kidasanzwe kirimo bwa mbere. Icyo gihe ni ikintu ushobora kwangura kumenya ko ushobora kuba ikibazo cya kanseri y'ibere. Akenshi kandi kikaza ku ibere rimwe, ni gake cyane ko kanseri ishobora gutangirira ku mabere yombi. Ushobora kubona kanseri, ushobora kubona ibere ryawe riri kuvamo ibintu by'ibizi bisa nabi, akenshi bivanze n'amaraso, uri umudamu utonsa, umudamu ukuze. Icyo nacyo ni ikimenyetso gishobora kuba kikwereka ko ushobora kuba kanseri y'ibere. Cyo kubona ibere ryabyimbye akenshi tubakangura baba damu yuko twajya twikorera na self examination, self breast examination. Umujyu bwo sugiye muri dushe ukareba muri ya miro ari muri dushe yawe cyangwa se wendo ukareba no mufasha wawe burana byo nibyiza yuko twabashyiramo bakakurebera.
Abaganga bavuga ko iyi ndwara rimwe na rimwe abayirwaye biterwa n'uruhererekane rw'imiryango, ariko nanone bakemeza ko abagore banywa inzoga nyinshi, abafite umubyibuho ukabije, abadakora imyitozo ngororamubiri ndetse n'abatonsa igihe kirekire bafite ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'ibere. Iki gikorwa cyabereye mu mujyi wa Kigali kitabiriwe n'abagore baturutse imihanda yose. Benshi bemeza ko bari bafite impamvu zo gukeka kuba bafite iyi ndwara ya kanseri bitewe na bimwe mu bimenyetso bagiye bibonaho.
Mfite igisebe ku ibere maranye amezi atatu kandi narivuje pe. Niyo mpamvu nanjye nashyitabiriye kugira ngo menye kuno magazi. Iyo kanseri nimara kuyimenya ndamya kuno nivuza.
Nacyitabiriye kugira ngo twipimishe nyine ibintu by'amabere, nuko nyine indwara y'amabere yinakoye kanseri y'amabere yabaye nyinshi cyane mu badamu. Niyo mpamvu rero yumvishe ikintu nk'icyo uritabira kugira ngo nabo bakurebere hakiri kare. Ntabwo ari ubwa mbere nigeze kugikoresha muri 2015, ariko batubwira ko duhora tujye duhora twipimisha. Niyo mpamvu rero n'ubu numvishe kino gikorwa ndavuga nti reka nange nongere bandebere.
Muganga w'Inkindi François avuga ko indwara ya kanseri y'ibere ziri mu kanseri zihitana benshi mu bagore bo mu Rwanda, gusa akemeza ko imibare babona kwa muganga atari yo yonyine y'abarwayi b'iyi ndwara.
Tujyanije abantu baza ku bitaro buri mwaka tubona nk'abadamu bagera kuri 600 barwaye iriya kanseri y'ibere, ariko si uvuga ko ari bo bonyine baboneka mu Rwanda barwaye kanseri y'ibere. Turabona yuko ubukangurambaga bugikene kugira ngo abantu bose baze kwisuzumisha hakiri kare tubashe kubabona, aho kugira ngo bapfire mu giturage cyangwa babanze kujya kwisuzumisha ku bavuzi ba gakondo, babanze kujya kwiyokesha mu bintu bitari byo, bihutire kuza kwa muganga. Urumva rero ano makuru turi gutanga bizatuma tubona abantu benshi tubasuzume hakiri kare babashe kugera gute kuvurwa bakire.
Ibikoresho byose byifashishijwe muri iki gikorwa cyo gupima kanseri, ubujyanama bukomeje gukorwa, byatanzwe na banki yigenga Access Bank. Iyi banki isanzwe ifite ishami ryo kwita ku bagore by'umwihariko babaha inguzanyo. Ubuyobozi bwa banki bukemeza ko gufasha abagore neza basanze bigomba guhera no mu buzima bwabo, ari nayo mpamvu batangiye ubukangurambaga bwo kwigisha abagore uko bamenya kanseri y'ibere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika, ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu ikambi, kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi. Tubabwiye ko abantu ibihumbi n'ibihumbi kuva New York gushika California baraye basubiriye gukwiragira amayira y'ibisagara bikomakomeye muri Amerika ku munsi ugira gatatu mu myerekano y'umubabaro bafise kubera itogwa rya Donald Trump mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa Amerika agira 45. Mu ijoro ryejo kuwa kane, Trump yanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter abwira abari mu myerekano ati, duhejeje kugira amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ku mugaragaro kandi akagenda neza, yamara abantu babihemberwa n'abakokejwe n'ibimenyeshamakuru bareko baragira imyerekano atako na karenganyo. Tuhabye kandi ko leta ya Turkey kuri uno munsi wa gatatu yafashe umuyobozi mukuru w'akanama kayobora ikinyamakuru cy'abatavuga rumwe na leta cyitwa Daily Cumhuriyet, aho n'inyuma yaho bahagaritse abakozi b'ico kinyamakuru bagera ku 9 mu ndwi iheze. Ico kinyamakuru Cumhuriyet kimaze igihe kigwanya umugambwe w'ubutungane n'iterambere AKP ari nawo perezida Recep Tayyip Erdogan aturukamwo, cyatangaje ko igipolisi cyahagaritse uwitwa Akin Atalay ku kibuga cy'indege cy'i Istanbul avuye mu Budagi. Abagwanya perezida wa Turkey Erdogan bamwagiriza kuba yitwaza iyo kudeta yateshejwe mu kwezi kw'induku uyu mwaka mu gucinyiza no gutoteza abatavuga rumwe nawe. Atalay yahagaritswe ku kibuga cy'indege umwanya utari muto, aca arashirwa mu miduga y'igipolisi atwagwa ku biro bijejwe umutekano. Icyo kinyamakuru Cumhuriyet kivuga ko yahagaritswe ku matohoza y'ibikorwa by'iterabwoba. Igihugu cya Turkey kimaze guhagarika iby'agateganyo abategetsi n'abayobozi barenga 110 ku bikorwa by'iterabwoba. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Mwakoze kudutega amatwi, mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndashimiye baduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.